Abikorinto ba mbere kigabane 18. Kuvyo vyaterekerejwe ibishushanyo vy'ibigirwamana, turazi yuko twese turi n'ubwenge. Ubwenge butuma umuntu yivyimvya, ariko urukundo rurubaka.
Nihagira umuntu yiyumvira yuko ari icazi, azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya. Ariko ukunda Imana niwamenywa nayo. Nuko kuvyo kurya ivyaterekerejwe ibigirwamana, turazi yuko igishushanyo atari ikintu mu isi. Kandi yuko atayindi Imana iriho atari imwe. Naho hari byitwa ibigirwamana mu ijuru canke mu isi, nkuko hari ibigirwamana byinshi n'abami benshi, ariko kuri twebwe hari Imana imwe, Data wa twese, yandurukwamo na byose, natwe twabesherejweho kuba abayo, kandi hari umwami umwe, ni Yesu Kristo, abeshaho byose, natwe akatubeshaho.
Ariko ubwo bwenge ntibufiswe na bose. Kuko bamwe baremariye mu bigirwamana gushitsa n'ubu barya ikintu bibwira ko catekerejwe ikigirwamana, kandi umutima ugahumanywa no kudakomera. Ariko ivyo kurya sivyo bidushikiriza Imana. Iyo tutabiriye ntaco duhomba, canke iyo tubiriye ntaco duhomboka. Mwiyubare kugira ngo ubwo bushobozi bwanyu ntibugitsitaza co badakomeye na gato. Kuko umuntu yakubonye iyo wahawe gutahura wicaye urira mu rusengero rw'ikigirwamana, mutima wuye adakomeye, mbega ntuzorinduka ukarya ivyaterekerejwe ibigirwamana. Nuko udakomeye abaranduwe no gutahura kwawe, kandi uri umuvukanyi Kristo yapfiriye. Nuko iyo mukora icaha abavukanyi banyu mutyo, mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mukora icaha Kristo. Nico gituma namwe vyo kurya bigwisha umuvukanyi, sinzopfa nongeye kurya inyama kugira ngo singwishe umuvukanyi wanyu.